Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2014. Kuri mikro kuri uyu mugoroba muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Ndabashuhuje nanje ubibuye saa moya n'igice I Bujumbura ni Kigali ikaze kuri radio yacu.
Ndibaza ko duhana kuba baragiye n'imyenda rimwe ndibaza ko barabigerageza kandi kuvuga uko ibintu byagenze kuvugisha ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri.
Uwo ni Esdras Ndikumana, umumenyeshamakuru wa RFI na AFP. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya inyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi no muri Afurika. Tutangurire ku makuru twabateguriye. Icegera cha Perezida wa Amerika Joe Biden yasavye Burusiya kubahiriza amasezerano aherutse gushikwako ajejwe gutorera inyishu uruhagarara ruri mu gihugu cha Ukraine. Mu ijambo yashikirije no munsi kwa kabiri ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cha Ukraine Arseniy Yatsenyuk ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, Biden yatangaje ko igihe kigeze cy'uko Burusiya buhagarika kuvuga amajambo gusa bugatangura gufata ingingo ku byo bwiyemeje mu ndwiheze mu biganiro mpuzamakungu I Geneve ku byerekeye guhagarika gushigikira inteko zishigikiye Burusiya ziriko zirondera kwiyonkora kuri Ukraine zafashe inyubako za leta mu buseruko bw'igihugu. Icegera cya Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko igihugu cya Ukraine gitegerezwa kuguma ari igihugu kimwe. Yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazoreka Ukraine yonyene mu byo iriko iracamwo. Biden avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoha leta y'igihugu cya Ukraine iyindi miliyoni 55 y'amadolari, harimwo imiliyoni 11 y'amadolari agenewe gufasha mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu.
Hagati aho Uburusiya buravuga ko bufite ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'ibihano bwafatiwe n'amahanga kubera Ukraine, niko Minisitiri w'Intebe Dmitry Medvedev yabwiye Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye, yasobanuye ko leta ye igiye guha inkunga inganda zitagishoboye kugurisha hanze y'igihugu kubera nyine ibyo bihano. Yavuze kandi ko nibatakaza isoko ry'Uburayi bazabona irindi ahandi, ariko aho ntabwo hasobanuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yiteguye gushyiraho ibindi bihano kubifatira rero Uburusiya niburamuka ntacyo bukoze kugira ngo amahoro agaruke muri Ukraine. Mu bihano bya mbere ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Uburayi bafashe bwa mbere na mbere harimo kwima visa bamwe mu bategetsi b'Uburusiya no gufatira imitungo yabo bafite muri ibyo bihugu.
Igisirikare cya Korea y'Epfo cyagabishije ko Korea ya Ruguru ishobora kuba iriko yitegurira irindi geragezwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganje ari kwivuna abansi b'igihugu cya Korea y'Epfo Kim Min-seok yatangaje ko ivyo bifatiye ku bikorwa vyiyongeye mu kibanza kigeragerezwamwo ibigwanisho ruhonyanganda ca Punggye-ri mu buraruko bw'igihugu ca Korea ya Ruguru. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uno munsi kuwa kabiri, Kim ntaco yashatse kuvuga ku birenze ngaho kuri ivyo bikorwa, yamara yagabishije ko bishobora kuba ari bikorwa byo gusamaza bya Korea ya Ruguru. Yatangaje ko abategetsi ba Korea ya Ruguru n'abategetsi ba Amerika, Korea y'Epfo muri Antunga n'abategetsi ba Amerika bariko bakurikiranira hafi ibikorwa biriko bibera mu kibanza ca Punggye-ri. Abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bakaba barashizeho umugwi udasanzwe ujejwe kwishura kuri ivyo bikorwa. Mu kwezi guheze Korea ya Ruguru yaragabishije ko yariko itegura kugerageza ikigwanisho honyanganda.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuvugizi wa President Obama Jay Carney yatangaje ko bamaze iminsi bafite amakuru avuga ko leta ya Syria yaba yarongeye gukoresha intwaro z'uburozi zungu nizo mu bwoko bwa chlorine. Yasobanuye ko barimo babikoraho anketi, ati nubwo nta kirabyemeza kugeza ubu ngubu ntidushobora kwirengagiza na gato inkuru iyo ariyo yose ivuga iby'intwaro z'uburozi mu ntambara. Ejo kuwa mbere umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jen Psaki yari yatangaje ko Syria itari yarigeze ishyira chlorine ku rutonde rw'intwaro z'uburozi yahaye umuryango mpuzamahanga wo kurwanya bene izo ntwaro igihe Syria yemeraga ko zisenyurwa. Perezida w'Ubufaransa Francois Hollande nawe yatangaje ko nabo bafite amakuru avuga ko intwaro z'uburozi zigikoreshwa muri Siriya. Intambara yo muri Siriya imaze guhitana abantu 150,000 yatumye abandi 6,600,000 bava mu byabo, muri bo abarenga 2,200,000 bahungiye mu bihugu by'abaturanyi.
Abagwanyi b'abanyasomaliya biyitiriye icwa ry'umushinga mateka agira kabiri mu kingo c'imisi ibiri irangiye. Abagwanyi bo mu Al-Shabab batangaje ko barashe Abdiaziz Isaac Mursal yapfuye uno munsi wa kabiri inyuma y'umutego mu gice cya Madin ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Abategetsi batangaza ko yarashwe inshuro zitari nke akaba yapfuye buno nyene.
Iyi mwumva ni radio yacu, gahunda y'umugoroba y'Ijwi rya Amerika tuyibagezaho buri munsi kuva saa moya n'igice kugera saa mbiri kuri radio FM 88 n'ibice bitatu radio Inshuti ya Bose, no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali Ijwi rya Amerika.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA, no kuri www akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Makuru yereke ya karere k'ibiyaga binini dutangurire mu Burundi, aho imirimo ibandanya mu banki nkuru y'igihugu BRB kandi nta kintu na kimwe cononekaye inyuma y'urukagarara rwaraye kuri iyo nyubakwa, aho abanyagihugu bari bahagaritswe umutima bibaza ko ibanki nkuru y'igihugu ihiye nk'uko vyabaye ku isoko nkuru ya Bujumbura. Inkuru twateguriwe na Tabita Mukamusoni.
Aho twaca ku nyubakwa nkuru y'igihugu, abakozi bari batonze kuri kwamye kandi n'abahagendeye baronze ibyo bifuza atankomanzi. Abamenyesha makuru ntibemerewe kwinjira ngo barabe icari cyabaye, ariko uburongoye banki nkuru y'igihugu BRB yamenyesheje abamenyesha makuru ko atanakime cononekaye kubera umwotsi wari wadutse muri iyo nyubakwa. Cida Jean avuga ko kandi atanumunyota uhari, nabo benshi bagize amakenga, ahubwo ngo abakozi bacungera BRB batanze amakuru kubera ubwoba bamaze kumva ivyuma vy'ubuhinga bwa none bitabaza system d'alarme mu Gifaransa batari babimenyereye.
Harabayeho kwihenda canke kugira ubwoba ku bari bajejwe kugira izamu babonye umwotsi batari babumenyereye. Hanyuma rero hakaba n'ubuhinga bwa none twashize mu banki nkuru y'igihugu butuma iyo habonetse nk'umwotsi hariho ibintu bica bivuza induru bitararume. Hamara ivyo bintu vyabateye ubwoba cane, bacari batangura kugutabaza bibaza ati ibankira hi ni umwotsi bagiye babona waciye mu mbavu gatoyi, hanyuma winjira mu vyumba bimwe bimwe biri muri ibiga byumba byo mukozi mu vyibanye. Nta rupapuro namwe gwahiye, nta nifaranga ryahiye, twagerageje kuraba hose, nta numunyota uhari. Umunyota usanzwe uri muri ico cuma gusa giturira amafaranga.
Ivyo Ciza Jean arongoye banki nkuru y'igihugu abivuze inyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura eka n'abarundi bose baraye nibuca bibaza ko ibanki nkuru y'igihugu ishobora gusha nk'uko vyabaye ku isoko nkuru ya Bujumbura. Ku mabarabara akikuje banki nkuru y'igihugu, abanyagisagara cha Bujumbura bari bazidukanye niyonka baza kuraho umwotsi uri kuraduga mu nyubakwa ya BRB. Na numwe yarare kuriyo kwinjira kiretse abashikiranganji n'indongozi mu gipolisi n'abashinga mateka banindirira mu bandi. Muganga Jean Minani umushinga mateka ava mu mugambwe Frode Bunyakuri ata makenga ni yose kuko biriko biraba na wuzi vyari vyo. Nani mwashatse kubimenyesha baraha
ahanahamagaye abantu bose ngo baze kuzima ibanke igihugu ngo hari abantu mwarinjira nashaka kongene ndabe ibinwo birashivye arivyo kuko twese tuvuga ico kimwe ntazube ejo abantu babesha ngo hari abantu bayituriye n'abandi batayituriye ureba arambuje kwinjira nzuza ndumviza ibihuha nivyo nzuza ndavuga
sibisanzwe.
Imiduga y'igipolisi imwe bita kizunguzungu yari yakoranye inzego z'umutekano zahashitse. Umuyobozi wa BRB acamenyesha ko atana kimwe cabaye, ariko baca binjirana n'abashikiranganji kuraba ivyabaye. Abanyagihugu ntibamenyesheje ivyabaye, baca batangura gushamirana n'abapolisi kuko batemera vy'ukuri ku uwo mwotsi wo buturutse ku mafaranga ashaje yaturiwe kuko ayo mafaranga n'ubundi asanzwe aturigwa iminsi yose. Ikibonekeje nuko amakenga ari menshi mu bantu mu gihe urongoye BRB avuga ko uwo mwose waba waturutse ku mafaranga ashaje abantu bagumana akangonongono ko kumenya igituma uwo mwotsi utaho ruboneka kandi ayo manoti aturigwa iminsi yose. Ciza Yohana ariko arahumuriza abanyagihugu kumutekano w'ibanki nkuru y'igihugu BRB ukingiwe bikwiye.
Umutekano w'inkuru y'igihugu wifashe neza kugeza uwo munsi ko hari ivyuma vya none bituma umutekano w'ibanki ugenda neza nyuma n'abajeje umutekano barahari n'abakozi basanzwe harimwo abajejwe uwo mutekano wa banki kuburyo atangorane n'imwe abantu bogira canke mu mutima usimbe kugeza uwo munsi.
Abantu batandukanye nibashimye ingendo yakoreshejwe mu gushikiriza amakuru kuko iyo ivyo mwotsi vyatangazwa hakiri kare abantu nibari kurinda gukuka imitima. Leta rero ngo yarikwiye kumenya ko benshi ubahamutse biturutse ku ishaji isoko nkuru ya Bujumbura hari ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013. No kuri uyu wa mbere rero menshi byaboneka ko bagereranya uwo mwotsi n'ivyabaye muri iyo soko. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Tukiri ikuru iyi nkuru nyene mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Esdras Ndikumana umumenyesha makuru akorera RFI na AFP yari yashitse hafi y'ibanki nkuru y'u Burundi BRB aratubwira uko yayibibonye.
Icyabaye nuko mu mwanya mutonya habaye umwotsi. Uyo mwotsi rero ubonetse muri BRB uraba mwinshi ukacamuzira wa urucamwo hama umuntu arengera ku ruhande uringeye ku ruhande abantu bacabaragira ubwo babibonye batatangura kumenyesha muri radio RPA bitabira kura yuko BRB ihiye kubera ndibaza ko byari byavuye umunsi hari bihuha yuko BRB ishobora guturigwa.
Ibyo bihuha byoba biva kuki ni kuki hacye hatangazwa amakuru gutyo yoba ataranatozwa icigwa nk'umumenyesha makuru mwokura muri ibyo bintu ni hiki
icyabaye no kubera mukwiye kuguriza mu mutwe yuko mukibuka iby'isoko byabaye mu mwaka uheze. Isoko ryarahiye kuva kirya gihe abantu bagumye basusa ibyiyumviro bibi biyumvira ku isoko rishobora gusha ku ikindi kintu gishobora gusha. BRB imaze amezi nk'atatu ivugwa ko ishobora gusha, rero hari abantu benshi umengo bari barindiriye ko BRB isha nibaza yuko hari umuntu agomba kuyiturira ko abantu bo mu butegetsi bagomba kuyiterurira. Rero icyo kintu cyariho kiriho mu byiyumviro mu mitima y'abantu nicyo gituma abantu benshi bake bashoka bavyibaza batabashika bavyemera.
Mbega hoba hamaze gutohozwa hakaboneka nk'amakuru avuga igituma abantu boba bibaza ko iyo make yoturigwa?
Urumva rero icyabaye kuva cya gisoko rihiye mu Burundi twavuga yuko Abarundi bigabuye kubiri. Hariho bamwe bazi biyumvira mbere bidavuga ngo barishiri kukumenya ijana ku ijana bibaza yuko isoko ryaturiwe n'abantu baba bari mu butegetsi, hanyuma bakaba bibaza ngo bagomba guturira na BRB ngo kubera ngo baba bagomba kwiba amahera cyangwa ngo hamba kugira ngo bibace babinyegeza. Ku rundi ruhande hariho abantu bavuga ngo ibyabaye byose ni akisida. Rero iyo migwi ibiri uno munsi n'imigwi idahuza
icyo cuka kibi cy'ukwikekana eka cy'ukwambikana ibara coba kiva kuki muri rusange.
Ndibaza ko biva kuri ibyitwa intolerance n'ibyo by'imigwi ibiri itagishaka kuvugana byaje mu gifaransa bita radicalisme, ni kuvuga abantu bafata guhagarara bakarenza urugero n'ugishaka kumviriza uwundi ugatangura kugira byari bya diabolisation ukibaza ko uwundi umengo n'umwikayi n'igikoko. Ni
uruhara rw'amaradiyo goba uruhe muri iki gihe haboneka ko hariho imirwi isa n'itiziranye?
Ndibaza ko uruhara rw'amaradiyo ari rinini rimwe ndibaza ko barabigerageza kandi kuvuga uko ibintu byagenze kuvugisha ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri, ariko uruhara rw'amaradiyo runininya rugwiriza kuba ahantu h'ihuriro iyo migwi itakivugana yohurira kugira ngo iyage baraba abantu yuko botangura kubona ibintu kumwe ko bose bamenya ko kazoza ku Burundi karabatwese karababaye rundi bose umugwi wose wabarimwe kubera abantu batabonye yuko bikenewe ko baje hamwe batangure gukorana ntiyagira uwiyumvira ngo ndakumira uwundi cyangwa uwundi ngo ndamukura ku ngugu cyangwa ndagira iki tuzoja mu ngorane
mu guheraheza mu gusozera mushya na Hezras Ndikumana hari ikintu nk'abategetsi ba cyane cyane barongo iyo banke bari kuba bakoze kugira ngo icyo gihuha ntikirinde kuba
ikibazo cya communication zandi zo gutanga inkuru ndi bazakaba muri banki bari kunyaruka kugira ngo bavuge bavuge ngende byagenze bavuge biri ko biraba bahumurize bavugire ku maradio yose baze bari mu kintu kimwe uno munsi rejo mu ijoro bagiye kuvugira kuri RTNB ya radio y'igihugu uno munsi siyo randiriro ya mbere yumvirizwa uyo bari bakwiye kucya bavugira ku maradio yose kubera bamenyesha bakuru niho bari kugira ngo hose abarundi bumviriza hose bamenye ibiriko biraba banyaruke kutanga inkuru banyaruke kuhumuriza kama na cyane cyane abantu bareke kuza barakokeza abari bo bose
Isdras Ndikumana umumenyesha makuru ategurira makuru iradio mpuzamahanga RFI hamwe n'ibiro bijeje gutangaza makuru AFP murakoze cyane gose
namwe mwakoze
urakoze yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana na Esdras Ndikumana umumenyesha makuru akorera RFI na AFP ni iri ni ijwi ry'Amerika mushobora kudushikiriza ivyumviro vyanyu mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Mu Rwanda urukiko rukuru urugereko ruburanisha imanza mpuzamahanga n'imanza z'ibyaha zambukiranye mipaka rwahanishije Maître Rudakemwa Jean-Félix ihazabu y'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda kubera kutitabira urubanza rw'uwo yunganira mu rukiko Léon Mugesera mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Maître Rudakemwa uko yakiriye icyo gihano urukiko rwamuhaye
icyo cyemezo nubwo cyafashwe urabona kibangamye cyane urabona kibangamye ubwabyo kugira ngo bagifate kutaboneka turabimenyesheje urukiko ko impamvu zo kutaboneka ari uko turimo kwegera ministre ubutabera kugira ngo aduhe uburyo bwo kuburana rura rubanza
uburyo muvuga ni iki
uburyo tuvuga nagira ngo nibute kuri rura rubanza nyine uri mu manza z'abantu babwiye hanze izo manza rero mbere yuko bazana abo bantu leta yabanza igatanga ibyo garanti kugirana amasezerano n'igihugu kizohereza abo bantu ko bazubahiriza uburenganzira bwabo bwo kunganirwa cyane cyane bakabishyurira abavoka bakishyura n'abashakashatsi ndetse n'abahanga bo bita experts ibyo rero kugeza kuri uyu munota urubanza kandi rumaze imyaka ibiri n'igice nizo dimanche twari turimo twarabisabye ariko ntibiraboneka kugira ngo urubanza rugende neza
none se Maître Rudakemwa murashaka kuvuga ko kugeza ubu mutangira urubanza rwa Dr. Léon Mugesera mwe mumwunganira ndetse n'abashakashatsi nk'uko bivuze ntago murigera muhembwa
ibyo mvuze ni ukuri ngira ngo muri urubanza nyine harimo abavoka batatu umunyamerika kazi hakaba umunyakenya nange abantu rero bose abo bavoka ndetse n'abashakashatsi n'abandi bagisiyeri bagomba guhembwa ibyo rero ibintu kugeza kuri uyu munota leta y'u Rwanda nta kintu irakora
ni leta y'u Rwanda igomba kubahemba
leta y'u Rwanda igomba kuduhemba kubera ko bikubiye mu masezerano yagiranye na Canada mu gihe nyine yari irimo gushaka kuzana Rukerereho Mugesera mu Rwanda
mu bihe byashize nakunze kujya mbona inyandiko zaturutse mu biro byanyu n'izaturutse muri Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda muvuga kuri icyo kibazo none se iyo mubwira ko ministeri ifite inshingano z'uko igomba kwishyura abunganira Léon Mugesera ministeri babwira iki
ibyo ni byo nyine navuga twarabyanditse kuva kera ariko igihe kimwe nyine ministeri wari ubutabera ubutakiriho yatwemereye ko icyo kibazo twaza tukakivuganaho mu gihe rero nk'abunganira Mugesera twari turimo gushaka uburyo twazabonana nawe yahise ava kuri iyo mirimo ariko ntabwo twahagarariye aho kubera ko mwamusimbuye twongeye tumugezaho icyo kibazo kugeza kuri umunota rero nta ryatifu yakagize akora iyo mpamvu muri iminsi nyine twasabye ko kubera ko kuburana bitagishobotse komeza kuburana twasabaga ko nyine n'ubu twamwakira ndi
ibyo kuba muhagaze kuburana se mwabisabye ndi mwabisabye urukiko cyangwa ni ministeri y'ubutabera
twabisabye perezida w'inteko iburanisha urwo rubanza niba ufite ubwo bubasha nyine bwo kugena igiburanishwa rwomba kubera tumusobanurira neza ko yaba ahagaritse nibura kuburanisha izo dimanshi turimo na minisitiri w'ubutabera zikabanza zikarangira
mu rwego rw'amategeko metero udakemwa kuba urukiko rukuru rwabaciye aya mande y'ibihumbi 400 by'amanyarwanda amategeko arabiteganya
urukiko ngo rwahereye ku ngingo ya 15 mu gika cya kabiri y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano rugena icyo gihano ariko kuri twe turasanga icyo gihano kinyuranyije n'itegeko nshinga cyane cyane ko hari tuba twamenyeshejwe mu ngingo yaryo ya 18 twigeze tumenyeshwa icyo turegwa nta burenganzira bigeze baduha bwo kwiregura nta burenganzira baduhaye bwo gushaka n'uwaba yatwunganira icyo cyemezo rero tukaba dusanga mu by'ukuri cyica amategeko cyane itegeko nshinga ndetse n'andi mahame n'andi mategeko mpuzamahanga
ndabashimiye cyane ni Bwana Rudakemwa Jean Felix wunganira Bwana Leo Mugesera mu rukiko rukuru urugereko rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka.
Iyi ni radio yacu gahunda y'umugoroba ku ijwi ry'Amerika ni buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu saa moya n'igice kugera saa mbiri. Tugume mu Rwanda. Abantu barenga miliyoni 2 n'igice ntibashobora kugura ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé kubera ubukene. Asumita Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu gihe hasigaye amezi abiri umwaka wa mituweli urangire, Mukunzi Jarwi, umuyobozi w'agateganyo wa mituweli ku rwego rw'igihugu, atangaza ko ubwisungane mu kwivuza bwagabanutseho 8% mu baturage bagera hafi miliyoni 10 basabwa gutanga mituweli. Abarenga gato miliyoni 7 nibo bayitanze, barimo miliyoni 2 bishyurirwa na Leta. Kugeza ubu umwaka wa mituweli usigaje amezi abiri ngo urangire, abaturage bangana na miliyoni 2 n'igice ntibarabasha kwishyura mituweli. Impamvu abaturage batanga ituma batishyura ubukene nibuza ku isonga
na mituweli mfite
n'umwana nta mituweli afite
kubera nyine ubushobozi buke nyine nta dufaranga nabashe mbona two kugira ngo ndayimubigire.
Ubu se kuri muto ntubasha no kuduhingira ku buryo ni 600 ni wowe n'aka kana gusa byarakunaniye umwaka wose wa mituweli ukaba ugiye gushira ntayo ugira?
Erega nibirako ubu bigiye birimo birabura nk'ubu ndamaze nk'icyumweru hafi ntabona akazi.
Mu bindi abaturage batangaza bituma batajya mu bwisungane mu kwivuza bagaruka kuri serivisi bahabwa iyo bagiye kwivuza bafite mituweli, hari abemeza ko abafite mituweli basuzugurwa ugereranije n'abandi bivuza ku mafaranga yabo cyangwa bafite ubundi bwisungane.
Unaje samane gice none z'abasatu n'igice ntabwo baratwakira ukabona rero mituweli nta n'ikivuza aho umuntu afite ubushobozi yajya muri pivi kujya ahantu rero bakwakira neza ntacyo bivuze cyangwa wazana ugasanga imiti nabo bafite aho ugasanga pirive arayifite
kandi sibajya bakubwira ngo ujya kwigurira imiti
aya bagore igipapuro rwose bajya kwigurira imiti mu handi ma farumasi
ukayigura menshi none
ukayigura menshi nyine ugasanga mituweli nta n'ikivuze muri pivi akabona indwara umuntu arwaye ariko hano bakava ko nta ndwara babona umuntu arwaye. Ikibazo ni abakozi bakihari ugasanga bakurambiwe ugasanga cyangwa hari ahantu mu cyumba rumwe bayiganira sinzi ibyo bavuga ubwo umwabaza undi ugasanga wicaye ku ntebe yaberuka abana atacyaho akavuga ati nzajya muri pivi nzashaka amafaranga agaragara ngiye kwivuza muri pivi nuko uri kongera nanjye mfite amafaranga agaragara sinajya muri mituweli gusa hano hari umukiriya uje hano kwivuza ufite imodoka ye.
Kugeza ubu abaturage bangana na 72% nibo bamaze kwishyura mituweli. Umujyi wa Kigali uza ku isonga mu bafite abaturage batitabira ubwisungane mu kwivuza kuko bagera kuri 66% gusa bamaze kuyitabira. Nganira n'abakozi bakora muri za centre de sante za hano mu mujyi wa Kigali ku ivuriro riri Masaka mu karere ka Kicukiro, madamu Chantari ushinzwe mituweli muri iryo vuriro avuga ko ubu hagiye gukorwa ubukangurambaga budasanzwe kugira ngo abaturage bishyure mituweli. Uyu muyobozi wa mituweli ku ivuriro rya Masaka anavuga ko ibyo abaturage bavuga ko badahabwa serivisi nziza ari ukubeshya ko nta muturage wari wagera kuri centre de sante ngo aveyo atavuwe. Uyu ni madamu Nishimwe Chantari.
Nta muturage wacu ugenda nta miti afite, nuko ngo imiti y'ibanze ku kigo nderabuzima iyo ariyo yose arayibona.
Iyo atayibonye ushobora kujya nko mu yindi farumasi bigenda
gute cyo ntago twe tugifite aha ntago ntago namenya icyo nabisubiza ariko twebwe hano imiti yibanze
birashoboka ko muti ntago imiti yose muyifite muravuga yibanze nyine ariko ashobora kuza rwa indwara ya yindi mutari mwimenyereye bigenda bite wa muntu
no kuvuga ngo nuko ageza aha ngakabona iyo miti ntago tuyifite kandi ntarwe yemerewe no kuba ku kigondera buzima wahabwa transferi akajya ku bitaro bikuru by'akarere
ibyo mu farumasi kuvuga ngo ujya kwishakira hanze ntabyo mugira
ntabyo tugira hanga
nubwo abaturage bamwe batitabira gutanga ubwisungane mu kwivuza ubundi mituweli ishyirwaho n'itegeko umuyobozi wa mituweli ku rwego rw'igihugu yatangarijwe ijwi rya Amerika kubundi hariho ibihano biteganirijwe umuntu ufashwe atatanzwe mituweli ngo ahanishwa amande ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi gusa kugeza uwo muyobozi avuga ko ayo mande ntawe uratangira kuyacibwa ngo kuko ubuyobozi buvuga ko bugikomeje kubanza kwigisha abaturage mbere y'uko bahabwa ibihano Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Abakunzi bacu baradushikiza ivyimviro vyabo bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi hari n'abakoresha Facebook Oriane Tangishaka niwe yashize hamwe bimwe mu vyimviro bashikirije uno munsi
Urakoze Fidel Niyongabo nawe Thomas Kamirindi ku nkuru twashikirije kuri Facebook yavuga ko Leonce Ngendakumana arongoye umugambwe sahwanya Frodebu n'urunani ya DC kibiri yarengukishijwe imbere mushikirizwa manza mukuru wa Republika ibujumbura yagirizwa n'umugambwe CNDD-FDD yuko yabeshe mwikete yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe muzima Kongo ONU ivuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burategura ihonyabwoko rifatiye ku vyiyumviro vya politike abanywanyi bacu barashikirije ivyiyumviro vyabo Juma yanditse ati oya nibareke kwitoza no kumaramara vyarahinyutse kandi vyamaze kubatekurukana ati niho baciye umugani ngo ikibuze inkware kivumbukana n'igihuna ati nibamureke Leonce n'umushingantahe Emmanuel yewe yanditse ati bamureke kuko sigitangaza ko genocide yoba mu Burundi kuko ariyo moko kimwe no mu Rwanda afitanye ibibazo bitoroshe na gato bahati we yavuze ati ubwo barabona batamuhora ubusa none niba yaratabarije abaturage abizire ati ONU ifise abakozi b'inzobere ati mpamya ko badatangaza inkuru badafite ibimenyetso ati abarundi ndabashima cyane kuko bafise ubwisanzure mu kugaragaza ibitagenda neza murakoze Philippe we yanditse ati politike y'u Burundi ni umuriro udahera Twongeye dushikiriza abanywanyi bacu kuri Facebook itangazo rivuga ko uno munsi umukuru w'igihugu cya Somalia yakiriye Perezida Nkurunziza I Mogadishu Perezida Hassan Sheikh Mohamed yavuze ko yamwakiranye igishika cinshi cyane abasirikare b'abarundi bari muri Somalia mu bikorwa byo kugarura umutekano kuva mu mwaka w'2007 aho bari mu bagize inteko mpuzamakungu za AMISOM Perezida Mohamed akavuga ko ashima cyane akigorokagirwa n'abasirikare b'abarundi mu gufasha bene wabo b'abanyesomalia ati kandi hari ibintu byinshi byahindutse kuva abasirikare b'abarundi bashitseyo ntarindwa yatwandikiye avuga ati nivyo rwose gutabarana ati ni ngombwa ati kandi bakomeze kugarura amahoro ku isi ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu kuri Facebook batwandikiye tukabandanya turarika abandi mwese mutwumva kuja ku rubuga rwa Facebook rwacu gutanga ivyumviro n'ivyifuzo mufise ku makuru atandukanye tubashikiriza canke mukadushikiriza ivyumviro mufise ku biganiro tubashikiriza kuri Facebook turi kuri radio yacu VOA nkuko bagenzi banje babibashikirije murashobora kandi no kutwandikira umukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com murakoze
urakoze itanga ishaka Oriane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika murakoze Mukanya inshuti mwese mukundi ibiganiro bya Radio y'u Amerika aha niho bigarukiye tubayeneho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na nuwafashije kwegeranya ibiganiro byo muri iki gitondo fatukalala kuri mikoro mwe kumenaje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye rero kuri uyu mugoroba na hejo nkuko bisanzwe kuva saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice ngaho Imani barinde
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.